Abanywanyi n'abakunda kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo BBC bazindutse bumviriza ko imirongo y'izo radiyo yuguruye kugira basubire kumviriza ayo maradiyo mpuzamakungu abiri ku mirongo ya FM, ariko n'ubu iyo mirongo iracugaye. Ni mu gihe iyo mirongo yugagwa n'urwego sense, Ramadhan Karenga yararurongoye yari yashikirije ko iyo mirongo yugawe mu kiringo cy'amezi atandatu. Yabishikirije kuwa kano kwezi kwa gatanu, aho yemeza ko ivyo bihano bizotangura kuwa ndwi muri uko kwezi nyene. Uyo yararongoye sense yavuze ko radio BBC ihanywe kuko yari yabanje kugabishwa ku makosa ajanye n'umwuga, aca yemeza ko radio Ijwi rya Amerika ryo ritabanje kugabishwa kuko iyo radio yari yakoze amakosa akomeye. Abajije kubijanye n'itezurirwa ry'ivyo bihano, Karenga Ramadhan yavuga ko inyishu izoboneka inyuma y'ibiganiro cyangwa imibonano y'abagize urwo rwego n'indongozi z'ayo maradiyo, kuko yemeza ko ayo maradiyo yandikiye urwo rwego.
Ku bijyanye na Voice d'Amérique twandikiye ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa Rusama, bemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi, ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri, kuko nta bindi byemezo byinshi baba bafise. Nabo nyine turabashimiye kubera ko batwandikiye, tute turaba ukuntu izo ngingo nazo nyine tuzitezura, ariko tumaze kumvikana tukicarana.
Naho uyo yararongoye urwo rwego igihe rufatira ibihano ibyo bimenyeshamakuru yaciye asubirizwa mu mabanga n'uwamusubiriye yagumye abazwa ibibazo n'abamenyeshamakuru ku bijyanye n'ibyo bihano. Nestori Bankumukunzi nawe nyene yavuga ko yiteze intumwa z'ayo maradiyo kugira baganire, ariko ajikiriza ingene ibimenyeshamakuru byakoze mu mezi atatu aheze, ni ukuvuga ukwezi k'umunani, ukw'icyenda n'ukw'icumi. Bankumukunzi yarishyuye ku bijyanye n'ibihano byafatiwe ibimenyeshamakuru, yavuga ko ibyo bihano biheze azovugana n'abarongoye ibyo bimenyeshamakuru kugira barabe ko byosubira gukora.
Ibyo bihano rero byafashwe, intumbero yavyo niyo kugira ngo ibyo binyamakuru byikosore bikore neza gusumba ibyo binyamakuru byafatiwe ibyo bihano n'ibyikubita agashi cyangwa ibyo bihano bigahera, tuzoheza tuvugane turabe ko byosubira gukora.
Kuri uyu munsi ibihano byarangira, urwego sense rwemeje ko ruzi iryo sango, ariko rukiriko ruraraba icyo ruzoshikiriza abamenyeshamakuru ku bijyanye n'irangira ibyo bihano. Nestori Bankumukunzi arongoye sense n'ahatavuga umunsi, yavuze ko urwo rwego ruzotunganya ikiganiro ku bamenyeshamakuru mu minsi ya vuba. Bamwe mu banyamategeko bavuganye n'Ijwi rya Amerika naho batashimye kuvugira ku byuma byacu, bemeza ko iyo ibihano biheze mu gihe atayindi makosa yagirijwe ibimenyeshamakuru, ibihano byaca bivanwaho, mu gihe naho urwego sense rwavuga ko ibihano bibandanya kubera iki cyangwa kiriya, ikimenyeshamakuru kibona ko cyoba kirenganijwe gishobora kwitura ubutungane kugira kirenganurwe. I Bujumbura, Raymond Nzimana, Ijwi rya Amerika.